Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Aborozi b'ibitungwa harimo n'inka mu Burundi batekwa na leta kutazosubira guturutsa ibitungwa vyabo guhera mu mpera z'umwaka w'2021. Imyaka itatu leta yari yahaye aborozi kugira bitegurire kugaburira ibitungwa vyabo mu ruhongore izorangira mu kwezi kwa myandagaro umwaka turimwo. Ico kiringo catanzwe gisabwe n'abashinga amateka imbere y'ukwemeza integuro y'itegeko bari banungikiwe na leta. Abashinga amateka naho babona ko iryo tegeko ari ryiza, basabye leta ko yobanza guha umwanya aborozi bakayitegurira, kuko babonye ko hari byinshi bisabwa kugira iyo ngingo ije mu ngiro ku neza y'aborozi. Na burya benshi muri bo ari abasanzwe borora inka z'indundi zituruka. Mbe none hirya no hino mu gihugu aborozi bakira gute kubona batazosubira guturutsa ibitungwa vyabo? Kugaburira igitungwa nk'inka mu nzu vyoba ari vyo vyiza? Ibi nivyo tugira tubaganirire ko muri kino bigabane kw'isoko co kuri wa 77 ruhuma umwaka w'2021 mugishikirizwa na Thierry Bigirindavyi Kaze. Kwigenekezo ya 13 myandagaro umwaka w'2018 niyo abashinga amateka bose atanumwe avuyemwo bemeza integuro y'itegeko itunganya gushasha ubworozi bw'ibitungwa mu Burundi. Mbega iyo integuro y'itegeko bemeje yari mwiki? Emire Nibasumba.
Itegeko ryo kugumiza ibitungwa mu mpongore ryo mu 2018 risaba ko aborozi babanza kwandikisha ibitungwa vyabo kuri komine. Ivyo biri mu ngingo ya 4. Mu ngingo y'8, umworozi yandikisha ibitungwa vyiwe ategerezwa kwerekana kwitongo giwe ritewemwo ivyatsi bikwije ivyangombwa kandi bikwiye kugira bigaburire ibitungwa vyiwe. Ingingo y'9 y'iryo tegeko ivuga ko imisozi ya leta yarisanzwe iragigwa ko ibitungwa ishobora gutegwa ko ivyatsi aborozi baza barikora ko mu kugaburira ibitungwa vyabo hamwe no kubisasira mu mpongore. Iryo tegeko rirabuza kandi ukuyererana ibitungwa. Ingingo za 21 na 22 zikaba zivuga ko ibitungwa biva mu kibanza bijya mu kindi habanje gutangwa urupapuro rw'inzira rusinywe ko na musitanteri wa komine. Haraheza hakiyongera ko n'uruhusha rwujejwe amagara y'ibitungwa. Iryo tegeko kandi rirategekanya amande ava ku 1,000 gushika ku 100,000 ku bazoba barirenze ko. Iryo tegeko rigizwe n'ingingo 39 rirategekanya n'ibikorwa mperekeza byategerezwa kuba byaratanguye gukogwa imbere y'uko hagera ko rishigwa mu ngiro. Ivyo navyo ni nk'ukwigisha abanyagihugu ibijanye n'iryo tegeko, ukongereza ubumenyi aborozi n'ababafasha, kongereza igitigiri c'abafasha aborozi n'abakurikirana amagara y'ibitungwa ku mitumba, ukugwiza imbuto z'ivyatsi ibitungwa bikenera, ugushiraho ikigega cyo gufasha aborozi kuronka ivyankenerwa bimwe bimwe, hamwe no guha aborozi ibitungwa vya kijambere.
Bertange Ndakuriyo kuri Radio Inzamba yaraganiye n'aborozi bo mu ntara zitandukanye. Aborozi bamwe bamwe bo mu manuko no mu burengero bw'igihugu bavuga ko iyo ngingo ije kubahotora, ariko hari n'abandi borozi bo mu ntara zo mu buraruko babona ko bizobagirira akamaro.
Twebwe abene igihugu bo mu ntara ya Bururi tubona ko ari ingingo iratomoye na gatoya, kubera kuko uburyo ntabwo tuzoshobora hazoca bigiranye n'abishoboye. Ni ukuri twagomba dusabira nyir'icubahiro umukuru w'igihugu, turatakambye, turasabye dusagarara ko yoheza akumva amabwira yacu. Nta kintu byinshi ni ukuri gutunga nk'aka cyane ntidutumye tubaho neza, ni ukuri tutidoga inzika ntacu byinshi atahita zafasha ntacu ngenda kuganisha.
Uwo mugambi mu bisanzwe ntiwari mubi, ni umugambi mwiza mbere ku bijanye n'ubworozi. Mugabo ku kijanye n'ubwatsi bwo kugaburira inka zogaranye iminsi yose kandi imyaka yose, ni ikintu kitoroshe cane mu gihe ata burimyi bwabaye bwagutse bw'ubwatsi bwo kuzogaburira inka mu kiringo kinini. Hama intambamyi ntizobura ku buzima bw'abantu, kandi rero ubwatsi bwa bwatsi basaba ko burimwa n'ubwatsi ubuciye bumara umwaka kugira usubire kubuca. Hama ikizokurikira ni uko abantu bazonanirwa gutunga inka mu mpongo, bamaze kunanirwa bazozishyira mu isoko.
uwo mugambi w'uko inka zorira mu nzu ni mwiza cyane, ufite akamaro kenshi rwose, kubera amase aragwira. Hariho n'ikindi kintu cyahora kiba nk'umuci, umuntu agaca usanga arabuze ubwatsi agaca bagira ibintu byo kugisha. Ibyo bintu rero byo kugisha byatwara amahera menshi cyane, hama n'ibintu byo gutanga ifunguko bamara gukora ifunguko ugasanga n'amakonsomasiyo atagira ukuntu avugwa. Kandi urumva hariho n'ikintu cy'uko amase yacu asabagira nk'aho dragiyo amase yagumiyo icyo cyose rigahera atamase umuntu arose hageze no gutera ko zagaruka nko mu kwicenda ubwatsi buriko buraboneka guca usanga umuntu arabuze amase, n'ayandi bazubona akarusho rwose, amase, amata nayo nyine.
Ubworozi bwa kijambere ibitungwa bidaturuka ni bwiza cyane, kubwo umuganga w'ibitungwa yakoreye cyane mu gisata cy'ubworozi mu Burundi, ariko akabona ko icyari gikwiye gutangura ari inyigisho ku borozi kugira bamenye uko ubwo bworozi bukogwa, kuko busaba ibintu byinshi bitari bikenewe mu bworozi bahoramo bw'ikirundi.
Kora murongore ni umugambi mwiza cyane, ariko tugupfa kubita mu ndasa kubyitondera. Ikintu cyambere gikenewe kugira umushaka kora mu ruhongore, umworozi arakeneye inyigisho. Ubwa mbere kumenya kubaka uruhongore rwiza arabye kurimishwa y'izuba imeze kuri umujya gutera, ukumenya kwitegura mu kurima kuri mu bwazi vedire, no kumenya kugira isuku mu ruhongore, akabona gushira yanka yiwe mu ruhongore. Yashizemo ubwato ubushamo bwatsi, yashizemo n'indobo canke ikintu cy'inkwara mw'amazi ciza bigabanya n'ingwara mu gihe ingwara y'amazi mu nzu n'amazi meza. Kenshi na kenshi ingwara ziva mu gahinga, byose bikeneye abahinga baca hasi kuva hejuru gushika ku mitumba. Ariko rero mu gihe kinini cy'igihugu abantu benshi batunze izinka z'ikirundi, usanga nka 10-20 kuzica mu ruhongore ikintu kitoroshe. Kugira ngo umurima w'ubwatsi ushobora kuzigaburira ntibikunda, kuko kugira inka iryihage bivuga ko irya icy'icumi cy'ibiro ifise, n'ibifise ibiro 300 bivuga ko irya ibiro 30 by'ubwatsi gusa. Ni ibintu abanyagihugu n'uburyo bafise bitoborohera. Ariko hari mugambi mu gihugu ihari yo kugwiza ibitungwa hakoresheje ibi byo kuzimisha ku nshinge, n'ico bita insemination artificielle. Hanyuma izivutse muri izo zahinduye ubwoko usanga zizana umwimbo mwiza gusumba nyina wazo.
Kororera inka mu ruhongore n'umugambi mwiza cyane, mu gihe aborozi bobanza kwigishwa bakavavanwa no gutunga inka z'ingwiza murongo, bakaronswa ubwoko bwiza bw'inka, bakongera bakanigishwa uko inka zorowe kijambere zifatwa. Aha akaba ari naho kigabane ku isoko cy'uno munsi kigarukiye. Thierry Bigirindavyi nje nako ndakibashikiriza naho ubutaha.
Cari kiganiro kwisoko.